ndi n'umunezero mwinshi cyane ndafise ndavuga ibintu byinshi novuga kuko ngiye gusanga umuryango wanje ngiye gusanga abana banje nizera ko uno munsi uza kuba umunsi udasanzwe kuri bo itariki ya 16 ukwezi kwa myandagaro 2024 izo bitariki idasanzwe mu buzima bwanje izo bitariki zo kwiyandika mu mateka yanje mu buryo butandukanye n'ubundi ahasa ahantu kwifuriza umuntu uwo ari we wese naho yaba ari umwanzi wawe kuri kuba umukuru w'igihugu nyakubahwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agashobora kumpa ikigongwe ni ibintu ntazopfa nibagiye ni ikintu numva cankoze ku mutima cyane mu buryo budasanzwe ndamwifuriza iteka n'itekane ndamwifuriza ituze ndamwifuriza iterambere mu gihugu atwaye nanje mbamo kandi nanje ndumunyagihugu umurundikazi ndamwemerera ko nzogerageza gukora ibishoboka kugira ngo ahamvuye nkuko bahita ko ari mikosorero bazobone ko ndi umunyagihugu abereye kwitwa umunyagihugu w'akarorero kuko uko bigenda kose yaba ari akarenganyo yaba ari novuga uburyo umuntu yinjira ngaha uko bigenda kose sahantu hajyoshe sahantu habereye ndahaboneye byinshi nizera ko bizomfasha mu kubaka Burundi yipfuza Burundi umuntu wese yipfuza nkaba ndamushimiye by'umwihariko mwe bidasanzwe kubera ko yambereye umuvyeyi no munsi nkuko nawe ari umuvyeyi w'abarundi bose nshima kandi amashirahamwe mpuzamakungu naye abarundi yagiye arakora uko ashoboye kugatera kamo uno munsi uboneke ndawushikeko ndashima cyane kandi umuryango wanje ndashimira abavyeyi ndashimira abavuka ndashimira abo bose bamfise ku mutima nabone bagumye banyumvira kandi bambaye hafi mu buryo bucampe buriye bashimira rero nabandi bamenyesha makuru bagenzi banje nshimira cyane cyane rero n'umuryango mpuzamahanga wa bihugu by'Uburayi Union Européenne mu Gifaransa kuko wambaye hafi mu buryo budasanzwe nshimira kandi Amnesty International nshimira urwego rw'abaharanira agateka kazi na muntu bose cyo navuze SDDH nshimira kandi amashirahamwe yose yambaye hafi yagize mu buryo cyangwa buriya kugira ngo atera kamo kamo gashike kure ngaruka ku mukuru w'igihugu yakoze ku mutima wanje mu buryo budasanzwe uno munsi kuko ni umunsi kuri jewe burya kumara umwaka urenga utari kumwe n'abana bawe n'umuryango wawe ntibiba byoroshe rero kandi ngarutse ku muryango witwa Sende yashinze ko ari umuryango cyangwa ishirahamwe warambaye hafi nta munsi noba narashikiwe n'iki cyangwa kiriya ngo ntibaze ntibitabe kamo kanje barabe ko mbayeho neza ko atakanuka ariko kara karatose karamuko bagomba kumfata nk'umufungwa nshima rero kandi aba abitwa ko aba avoka banje abashinzwe kumburanira ntako batakoze uko byagenze kose bari barakoze ariko ngaruka ku mukuru w'igihugu we yashoboye gutuma ibintu bijya mu ngiro ubu ngiye gutambana n'abana banje.